girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva ko ajya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kugira nyangwa abantu bumvirize ko ivyo twabura twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara yiki yimbonera kure tishaka kutwica
Girahuba ubahwe
ni ikiganiro gihijamba impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Nitwosiga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza.
Uko twahunze dufatanye mu nda none umunsi ndiko tukifatanye mu nda.
Girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba.
Mwiriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sangwe ikaze mu kiganiro cacu girahuba ubaho. Ikiganiro gisanzwe kibagira ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi aho ziri kuva mu mwaka w'2015 aho benshi mu Barundi bahunze igihugu biturutse ku njyane zari muri ico gihugu. Uyu munsi rero tuza kubaganira ku bijanye n'isekeza ry'imisi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi cyane cyane amabi hafatiye ku gitsina. Iryo sekeza mpuzamakungu rikaba ryatanguye kuwa 25 munyonyo uno mwaka, rikaba kandi ryatangujwe kuva mu mwaka w'1991 ku isi yose mu ntumbero yo kugwanya gukingira eka no kwirukana burundu amabi akoregwa abakenyezi.
Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Muri kino kiganiro rero tuza kuvugana na bamwe mu bakenyezi bari mu ikambi y'Imahama aho bemera ko hari bamwe bakoregwa ayo mabi muri iyo kambi, ariko ko babumviriza bakabafata nk'abandi bose. Claudine ni umwe mu bakenyezi baba aho mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda, aratubwira bamwe mu mabi azi akoregwa abakenyezi nuko bafata abo abayashiki.
Ubu ni jewe nk'amahohoterwa mbona akoregwa nk'abakenyezi, akenshi akoregwa n'abagabo babo cyangwa ugasanga nari n'abagore bizanye batari kumwe n'abagabo babo bayakoregwa n'abandi. Kenshi dufatiye nk'abayakoregwa n'abagabo babo nko mu rugo uraho usanga badahuriza nko mu bintu by'amagara, mugasanga umugabo ariko arabitora ajya kubigurisha akamuhohotera mu bijyanye n'amabanga y'ububate, ugasanga agiye kubimukoresha atabishaka. Ibyo ni ihohotera. Hanyuma abayakoregwa nabo n'abandi babayabaye bataraye abagabo babo baragiye, uraho usanga bagiye nko mu rugo bakabiba cyangwa ugasanga babatse nk'amakarata, uraho bababwiye ngo bazobungukira n'ibintu bita iby'imigwazo ugasanga ngaho barabiba.
Gute twogwanya ayo mabi akoregwa abakenyezi?
Ubundi mu kuyagwanya wiyo wabonye nk'uwarikorewe uragenda ukaraba uwari mukoreye ukamwigisha ukamusigurira ukamwereka ko ibintu ariko arakora atari byiza. Kuko iyo wafashe umwanya ukamwigisha uno munsi ukamwigisha ejo hirya ejo ugasubira, hari igihe avamwo akabona ko neza ibintu ariko arakora atari byo akisubira akagahinduka.
Mbega uretse kumwigisha ntubona ko nko kumushikiriza abakuru b'ikambi cyangwa kumuhanura mu miryango ho byaba bikenewe?
Ubundi urabanza ukamuhanura mu muryango, umaze kubona batere kumuhanura mu muryango byanse mu miryango uramushikiriza abatwa bo mu kibano bimaze kubanahe nihuhe umushikiriza inzego zo hejuru ari mu gipolisi canke kubera iyo byanse mu muryango bikanka no mu batware bato bato tubishikiriza ku rwego rwo hejuru.
Marira y'umubyeyi ibukwaga ke bagiranga n'inshonjo bagiranga n'umwotsi ibambewe umubyeyi ntabwo
uyu nawe numwe mu bavuga ko bahatswe gukoregwa ihohoterwa bivuye ku mugabo w'inshuti yarasavye mutahe hama amutegeka ko babanza kuryamana
no bvuba byose ni mwe mwaka wadufuna ariko ndafonda utuntu nokora mvuga reka ndabe ko nokwikorera nari cyo nokwigeza ko hari umuntu rero navuga ngo umuntu muzima bure umva yambwiye ati mbere yuko ndagufasha nkaguha igishoro capital turabanza turyamana ati kandi jes urakorera aho nta kwikingira ndamubwira sa utikingiye turyamana ndamubwira ibyo ntabyo bavamwe wanje moya ndabubwira nta shati goma n'ibintu byawe nta kibazo numva nagasuzugura nyine ufite baranadusuzugura cyane gose nokuri baradusuzugura aba bagabo bari aha hanze mu nyuma rero akazarantuka ngo niyo mpamvu atacuzovamwo ngo raba ngo ubonye wibujije ngo amahirwe ngo yo kuza ngura ronka ngo amafaranga ngo ubonye ngo ubumaze kugera ku yindi ntara ndabongera sawa duke twane kuse turamagije ibyo byawe bireke ariko urumva yuko haba hariho mirimo wayo zo kwisanga waguye mu ico kintu kubera ubwato ubukene baransohora mu nzu canke umwana araburara canke utuntu twinshi nyene ibyo byose rero urumva ko biracatugoye bicanye n'ubuzima kubura support
arongera akavuga ico abona cokorwa kugira ngo amabi akoregwa abakenyezi atuzwe burundu
ubwo twakora sensibilisation cyane mu bagabo nokushi ariko nibitumva nivyinshi hama ikindi jewe ico nobwira abakobwa hanini nibo nitwebwe biraba nitwebwe kubyirinda 100% biragoye atari imana ikurengeye ukagira izindi ngufu ntazi ko nozivuga ica mbere tumenye kwishakamo ibisubizo apana yuko duhahamira ayo mafaranga y'abandi hama dukwigwe tunyugwe n'utwo dufise nimba tunaturonse tumenye kugura ibikenewe tumenye gukora ibikenewe tunabivyaza umusaruro twihagarara ko tukihesha agaciro nivyo novuga hama okazo binabaye je ndumva cyane twohimiriza yuko kwiproteja naho benshi bakubwira ati jewe nta bintu byo kwiprojeteja ngahonya ufyanse nta kundi birapfuye kugira n'izo ngaruka zigabanuke jewe numva twasasibiriza cyane kuri protection nuko kwihesha agaciro no kurondera ikitubyarira inyungu zituma twibeshaho
Ikiganiro nigira ubahwe tuyutse ko turiko turavuga ku bijanye n'isekeza y'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi aho twakubitiye mu ikambi y'imahama uyu mukenyezi nawe aremeza ko amabi akoregwa kenyezi yafatiye ku gitsina ibonekeza ariko agahanura abagabo kudahohotera abagore babo kuko ngo baba ariko barasambura urugo
oya kubaho barabaho kandi iyo babayeho ukabimenya bakakwitura nk'abagenzi nk'abo muba mucuranye tubafashura baremesha ari ibyababayeho bituhungabana ukabereka inzira yo kujya kwa muganga ukaba hafi nyine ntabwo tubakumira iyo babonye bagiye kwikumira ubaba hafi ukareka ko ari bisanzwe ugakomeza kubaha ikiganiro kirekire ukakomeza kubabaza icyo boba babuze wabona bibaye ngombwa ko ihungabana ryo mu mutwe rihari ukaberekera uburyo bashobora kwita kwa muganga abakenyezi bafite ibyo bibazo ikintu bafashe ni uko twababwira ko ibyo kubaho bibaho kandi iyo bibaye si ukuvuga ngo ubuzima bw'umuntu buba burangiye bubandanya nicyo muza kuba hamwe n'abandi ari agashyirahamwe akabamwo ari mu rusengero akinjira cyangwa akakora imirimo nk'iy'abandi bose
ni nzihe mpanuro woha bamwe mu bagabo bafata abakenyezi babo ku nguvu
impanuro nobaha ni uko bamenya ko gufata umuntu ku nguvu ari kosa rikomeye cyane akaberekera ko umukenyezi ari umwe muri urubavu rw'iwe akabereka ko amufashe ku ngubu ari ikora nari ingaruka mu rugo kubera iyo afashwe ku ngubu ntabagikora imirimo uko bibereye
Dusozerere kino kiganiro kuyu murondo ahabona ko abakubagura abagore canke bakabahohotera bataba baramenya agateka n'akamaro k'umukenyezi agasaba ko bene abo bagabo boza barigishwa agateka k'umugore n'umwigeme
nibaza yuko ujyo hohoterwa bikorerwa abakenyezi ari ikintu bitesha agaciro umubyeyi kuko umubyeyi n'umuntu agombye kubahwa akubahishwa kuko umubyeyi niwe nka fondation y'ubuzima kuko urabye umubyeyi niwe byose rero kuguhohotera umubyeyi ni ikintu kibi cyane kandi kibabaje ku kino novuga cyo nibada yuko nk'abagabo bagikora ibyo bintu bagombye guhabwa nk'inyigisho bakajya nko mu maforum bakabigisha agaciro k'umubyeyi agateka k'umubyeyi uko umubyeyi afatwa uko agombye kubahwa ibyo bintu ntibyakore icyo kintu cya mbere cyotuma ibyo bintu bihava kuko iyo umaze kubona agaciro k'umubyeyi niho uca umenya umubyeyi icyo ari cyo
nga dusozereye kino kiganiro girahuba ubahwe cyo kuri uyu munsi aho twari turiko turavugana ku bijanye n'iminsi 16 yisekeza yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane amabi afatiye ku gitsina dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikirana Bela Gloria Kinore akabarije na kibashikirije mfadikanije na Innocent kubw'Imana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha
girahuba ubahwe
hari hama radio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaye amaradiyo kugira nyangwa abantu bumvirize ko nibyo twabura twumva abantu baciye batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
twahunze intambara y'iki y'imbonera kure zishaka kutwica
girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijamba impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gutyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwosiga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none umunsi niko tukifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni komisi yose ya gatatu ku bisa 11 n'igice gushika isa 12 z'umugoroba.